Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umukozi wese wa leta akorera mu ikomine mustantera bwirizwa kumenya igikorwa ahakorera. Uwo mukozi wa leta nyene akazosabwa gutanga icegeranyo c'ivyo arangura kwa mustantere. Ni icifuzo c'ubushikiranganji bw'abakozi ba leta. Kubw'umushikiranganji Tadendi Kumana, umukoresha mukuru mu ikomine ni mustantere. Iyo ngingo yobizanye akarusha kahe? Hoba hari ingaruka mbi ifise mu bikorwa vya misi yose? Inyishu ni muri kino kiganiro kw'isoko co kuri uyu wa gatandatu ingenekerezo rya 18 Kigarama umwaka w'2021. Josine Kaze nijo ngire ndakibashikirize kaze. Mu nama yagiranye na ba mustantere b'intara zitandukanye ku igenekerezo rya gatandatu Kigarama uyu mwaka mu ntara ya Cibitoke, Tadendi Kumana umushikiranganji w'abakozi ba leta yamenyesheje ko kuva ico gihe babaye abakozi bakuru mu makomine barongoye.
Intumbero dufise twebwe nuko umukozi wa leta atwagwa mu ikomine ukumva ishamwegwa musante yuko muri abakoresha b'abakozi ba leta bo mushikiranganji bwose, kugira ngo abakozi boroherezwe hanyuma tumenye ko bari ku kivi kubera umwimbu batanze bace bahembwa. Yabo musukonta, yabo musustati akorera mu komine, wewe urafise ko kumenya ivyo ariko arakora, akaguha raporo nawe ukayitanga kwa guverineri. Ariko niho arawibaza ati mbega no n'umwarimu kumenga yifitiye ibotike yataye abana hariya, burya amasaha bambwiye gutonda ukabaza ujya ajejwe inyigisho mu ikomine ati mbega none abarimu baratonda amasaha bategerezwa gutonda kuko ntahembwe atakoze.
Mu kigabane cacu cuno munsi twahisemwo kurabira hamwe akarusho canke ingaruka z'iyo ngingo mu gisata c'indero. Umuhinga mu vy'indero Liberan bashira kandi abona ko ivyashikirijwe n'umushikiranganji Tadendi Kumana bizotuma igisata c'indero cizizigwa n'ingingo za politike.
Ingene ubushikiranganji butunganyijwe buzoba bibaye ubushikiranganji butatu bujejwe buraba igisata c'indero. Hariho ubushikiranganji bw'indero aribwo bujejwe gutunganya za programme, kwigisha abarimu, gukoresha ubwenge bw'abarimu, kubaha ibikoresho, kubacungera bimwe bita inspection, ama direction provinciale canke direction communale de l'enseignement. Ubushikiranganji bugira kabiri n'ubushikiranganji bujejwe abakozi ba leta kuko abarimu basinya kontra n'ubwo bushikiranganji. Ubu rero bazaba bongeye ko ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu gihugu, ministere de l'interieur, kuko abamustanteri bayoboka bari muri ubwo bushikiranganji. Hazoba habaye abategetsi benshi bajejwe amashure, bajejwe n'abarimu. Umwarimu n'umudirekiteri w'ishure ntazomenya uwayoboka. Abarimu bahembwe na komine bazoyoboka mustanteri. Mustanteri nawe murazi neza yuko benshi bari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ni ukuvuga yuko iyo ngingo ifashwe bazoba binjije igisata c'indero muri politiki. Nta mwarimu n'umwe azoronka akazi atari mu mugambwe uri ku butegetsi. Nta mwarimu n'umwe azoshobora kwigenga n'utari mu mugambwe ari ku butegetsi bazomushirayo ku nguvu. Ibyo rero ni uburyo bwiza bwo kongereza akajagari no gutera ingorane nyinshi mu gisata c'indero, na cyane cyane abarimu bazokwaka ruswa, bazobacura bufunda buhoro, utari mu mugambwe bazomwirukana cyangwa bamuha amanota mabi umenga bararota, hanyuma bagaca batuka bakabishyira mu ngiro batize neza ingorane z'ivyo bagomba gushyira mu ngiro. Twize yuko ivyo bintu bizasohokogwa.
Kubw'uyo muhinga mu vy'indero, igisata c'indero mu Burundi gihanzwe n'ibindi bibazo atari vy'intwaro.
Ica mbere coco ingorane zihanze igisata c'indero ni ukubera barimu benshi batize ngo banonosore ivyo kwigisha n'uburyo bukeyi, no kuvuga ibitabo n'intebe, no kuvuga ibikoresho byose umwarimu akenera kugira yigishe neza. Ikindi giteye ingorane ni ingene abana bangana mu ishure, ugasanga abana baragerekeranye, hari no mu mashuri amwe bashika 200, nta mwarimu rero naho yo yarize gute akanonosora ibyo kwigisha ashobora gukurikirana abana barenga 30.
Ingingo y'umushikiranganji w'abakozi ba leta irahagaritse umutima n'amasendika. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Iwacu, Melance Hakizimana icegera c'urongo y'urunani rw'amasendika mu Burundi COSIBU ntatahura ingene umustanteri azoza gusuzuma abakozi bose ba leta muri komine arongoye mu gihe benshi badatwarigwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Kubwa Melance Hakizimana, nimba igihugu cahisemwo inzira y'ibiganiro n'amasendika, ico kibazo gikwiye kuhigirwa kugira makenga here. Kanatsinda ngo nta nitegeko na rimwe riha uburenganzira umustanteri gutwara abakozi ba leta muri komine arongoye. Nina hano duciye dusozera ikigabane ku isoko cuno munsi. Ndabashimire ko mwadukurikiye. Josine Kaze nije nakibashikirije naho ubutaha.
Cari ikiganiro ku isoko.